VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteza amatwi. Turi ku wa mbere tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016, hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Ed Rwema.
Abene gihugu bazoza baraja mu matora agizwe mu nduru cyangwa mu gitsure cy'umugambwe umwe uzoturitorera imperekeza zawo. Mbega barundi koko baba bagiye guhitamwo gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe?
Uwo ni umwepiskopi Gervasi Banshimiye Ubusa, uyoboye inama nkuru y'abepiskopi gatolika y'u Burundi, avuga ku bibazo bya politike biri mu Burundi n'uburyo byashakirwa umuti. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato. Ikaze mu makuru yacu yibanda cyane ku gihugu cy'u Burundi. Urubanza rw'abashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi mu Burundi rwongeye gusubukurwa kuri uyu wa mbere, ariko urwo rubanza rwahawe indi tariki ariyo ya 11 z'ukwezi kwa kane. Impamvu ngo nuko bamwe mu baregwa batari bwazanye ibyo kwireguza, abandi nabo bakaba basabye urukiko kubaha ababunganira mbere yuko urubanza rukomeza. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza.
Kunshuro ya mbere ruburanishwa mu gisata cy'iyungururizo, urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi rwitabwe n'abarwerekeye 226 kuri 28. 13 muri bo nta byireguro bari baje bitwaje, kandi nta nivyo bari barashikirije sentare imbere y'irisango yo kuri uyu wa mbere. Muri bo harimo General Cyril Ndayirukiye yigeze ku mushikiranganji wo kwivuna abansi na commissaire de police Zenon Ndabaneze. Aba basabye sentare kubareka bagasubira kunganirwa n'abashingwa manza babo bataramuwe mu rukinja mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2015. Basiguye ku ingaruka mbi gitaramurwa ry'ababunganira aribo zagarutseko, kuko batswe uburenganzira bwo kunganirwa bacabaza kwa amategeko yoba yankira abashingwa manza babo gusubira gusasa mu ntahe z'icese zo mu yungururizo. Umukuru w'intahe yabahebuje kuvyo basaba. Imvo yatanze nuko ababuranyi atari bo bavugira abashingwa manza mu gihe bobo batigeze bandika na rimwe babisaba. Ikindi naco ngo niyo vyari kuba vyemewe babisavye bateba. Akarorero nka General Ndayirukiye yandikiye umukuru wa sentare na inyuzwa y'u Burundi ku itariki ya 3 ukwezi kwa 3 uyu mwaka, amusaba ko abashingwa manza biwe 3 bo kwemererwa gusubira kumwunganira. Umukuru w'intahe yamubwiye ko yanditse ikiringo cyararenganye kandi imisi haciye ari myinshi amategeko atemera kumuntu yoyunguruzamo. Ariko sentare yemereye General Ndayirukiye na commissaire de police Ndabaneze kurondera abandi bashingwa manza bashasha bo kubunganira. Ikiringo cy'ukwezi kumwe nico bahawe kugira ngo babe baronse abo bafasha kuburana. Uwundi mugwi ugira kabiri w'abatari bazanye ivyireguro ugizwe n'abantu 6. Umushingwa manza wabo yasiguye ko yamenyeshejwe ko azobunganira ku munsi wa 5 w'indwi iheze. Ubu yatanzwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH. Abandi bantu 5 basigaye harimo commissaire de police Emenjide Nimenya wasanga umushingwa manza wabo ari mu rugendo hanze y'igihugu canke naho ataronse akanya gakwiye kwa gushikiriza ivyireguro vyabo. Bose bemeye ko mu misi iza bazoshikiriza sentare ivyireguro. Abandi bari bitavye mu ntaye y'icese yo kuri uyu wa mbere n'abantu 5 kundwi bejejwe n'ubutungane ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere. Babiri muri bo ntibitavye. Mbere umwe Colonel Richard Kagabimana asanzwe afise ubwenegihugu bw'igihugu c'Ubugiriki, ubu akaba ari muri ico gihugu. Abandi bidegemvya umushikiriza manza wa Republika yasavye sentare ko yobiyegereza bakabura nabava hafi. Ivyo bari ngaho batari bake batahuye ko ashaka gusaba ko basubizwa mu mvuto. Twetse umushikiriza manza kizigenza wa Republika yunguruje avuga ko urubanza rwaciwe rutamushimishije n'abafungwa 21 basigaye mu yohorera rikuru rya Gitega barunguruje. Abandi bunguruje n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi n'ubw'umutekano umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe na Radio Television REM. Uwo mugwi wunguruje usaba indishi z'akababaro wari watse mu rubanza rwa mbere, ariko sentare ntiyawishura ivuga ko hagikenewe ayandi matohoza. Mu rubanza rwaciwe mu kwezi kwa mbere sentare yari yafashe ibihano bikurikira: abasirikare babiri na polisi babiri bafite ipeta rya general bakiriye umunyororo w'ubuzima bwabo bwose icyenda bahanishwa umunyororo w'imyaka 30 umunani bakatirwa gufundwa imyaka 5 hanyuma indwi muri bo barezwa eroje buri kaneza gitega ijwi rya Amerika.
Kiliziya Gatolika mu Burundi irahamagarira abarundi cyane cyane abanyapolitiki kujya mu biganiro bigamije gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu. Ibi biri mu ijambo ryasomwe n'umwepiskopi Gervais Banshimiye Ubusa uyoboye inama nkuru y'abepiskopi Gatolika y'i Burundi. Twumve umwepiskopi Gervais Banshimiye Ubusa.
None kwiyo migambwe isa niyasambuwe igashwanyagurika. Iyindi ikabuzwa gukora amatora akabasigaye agorana gutunganya twoba tugiye kuja mu ntwaro imeze gute mbega none uburyo nyabwo bwo gushikira uburongozi no kubisikanya ku ntwaro bugiye kuba ubuhe ubwuko abenegihugu bazoza baraja mu matora agizwe mu nduru canke mu gitsure cy'umugambwe umwe uzoza uritorera imperekeza zawo mbega barundi koko baba bagiye guhitamwo gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe wica ugakiza. Ngibyo bibaza umukristu n'uwemera Imana abwirijwe kurimbura muri iki gihe igihugu kigeze mu mayira abiri y'intwaro coshira imbere inyishu nziza kandi rama y'icyo kibazo kuri twebwe abungere be Ekleziya nta handi zova atari mu biganiro by'abanyepolitike babona kure kandi bakunda igihugu cyabo na bene gihugu kuruta uko bikunda kuko abanyepolitike nyabo nibo mboneza z'abanyagihugu mu bya politike. Nicyo gituma iyo hageze aribo baserukira abanyagihugu. Icyo tubona cyo nuko ibintu bidashobora kuguma uko bimeze ubu.
Uwo ni umwepiskopi Gervais Banshimiye Ubusa uyoboye inama nkuru y'abepiskopi Gatolika y'u Burundi. Radio
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uwo mwanya tubagezaho amakuru yibanda cyane ku gihugu cy'u Burundi. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu muri komine Gisozi intara ya Mwaro humvikanye urusaku rw'amasasu menshi n'amagrenade. Amakuru ava mu banyagihugu yemezwa n'igipolisi avuga ko ayo masasu yavugiye ku kirindiro cy'igipolisi kiri ku ishuri rito riri ku mutumba wa Musivya. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse.
Turi ku musozi Musivya muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro. Aho kirindo cy'igipolisi cyari gitewe ku ishuri rito ry'Imusivya niho bari mu idini rya Katolika bo ku musozi Musivya no mu cungaro yaho basengera byifata kibanza mu kurindira yuko urusengero rwabo ruboneka. Ariko naho kuri uyu munsi wa Mungu hari haheze amasaha ari munsi ya 10 ahantu basengera habereye igitero aba bakiswe nshaburije kuzinduka baje gusenga. Mbege twashigiye cy'isaha 3 zo mu gatondo twasanze bakiri mu nkuka y'imisa byasa nkaho umenga ntacigeze kihabera. imisi dasohotse abakirisu baratugwitugwa bavugana hagati yabo kubyereke ingene umutekano ruhungabanye mbere bamwe muri abakirisu bashengereye aharakanogo uboneka yuko kimbwe nigere nade haguye iruhande y'umuryango w'ingoma mashuri yagize iryo shuri yito ry'umusibya
numvise inkoho zikomakomeye harimo n'amagrenade twaragize ubwoba twari tuzi ko dutewe n'abicanyi
zavuze umwanya ungana gute
nk'iminota nka 30
mushingana wavyumvise gihe
mwijoro nko mu mashatani hanyuma ndazugumiriraho ndi ko atako nagira
muri gisozi wanyu si rya mbere rya gatatu ndetse ni kanarenga havuga inkoho mwe nkonya y'ubwonga hamyumva gute
turagera miwe ibibono ntibikiryama abanyeshuri ntibiga amazi ukwere tudasinzi
mwoja muraturabira twebwe ndako tubyumva mu kukajya muraduha abaturari
ariko murafise abasirikare hirya ku rubimba murafise abapolisi ngaha nabo ntibakwiye
oya mushobora kutwongererezamo abandi kuko hari aho badashyika nkaho bajana naho mu bishaka babakiye bababona bakabajingira bakabafata bakabakorera ikibi tukaraba ko botunguka bakagenda
hambavu y'akanwa kimbwe ni gerenade nta kindi kintu na kimwe twabonye cyononekaye ku nyubako z'ayo mashuri ibyo twabwira abagejeje intwaro ku mutumba musibya nuko mu gatondo k'uno wa mungu batoye isigaye y'amasasu 17 icyubita amajyo muri mu gifaransa abanyagihugu n'abapolisi twaganiye batubwiye yuko abagiye ico gitero bitakunze yuko bege inyubako z'ayo mashuri kubera ko basagirijwe n'amasasu baguma bishurana n'abapolisi iyo komine ya gisozi imaze iminsi ivuga nk'umutekano muke mu kiringo kiri munsi y'ukwezi hamaze gupfa abantu bagera kuri 4 nayo ku bitero bimaze kuba byantu bitwaje ibigwanisho biyarenga 3 mu kiringo cha abu kwezi abaje nkora ku mutumba musivya bavuga ko bagomba bagira amanama y'umutekano muntu biro kugarukana impore iwabo gahinja shara n'umukuru mutumba musibya
umutekano rona twe turona kuri kuhungabana cyane na cyane cyane kibibona musibya n'ukuri harahungabana umutekano gose amateka tugisha amanama y'umutekano kabibwira abanyagihugu
n'amanama ko muyagiye ko ntiyagira igihinduka guhinduka bikunyuka umugiye ugirundi mukenyuro nyabaye
kenyuro twari ko turagira no kuraba uruja n'urunzi kw'abantu turafise ibitabo tubandika ntihagire umuntu numwe arengana tutamwanditse tumuse mu gitabo
kimwe mubona ko hanini ari ko mwosuzuma ruja n'uruza kw'abantu mubona ko babatera bari muri mwebwe nyene
aho oye kuba batera bari muri twebwe nsono gitangira inyisho
amakuru twakuye aho imwaro muri komine gisozi avuga ko no muri zo nama z'umutekano zimaze iminsi zikogwa abanyagihugu batacubahuka kuvugira hejuru ibyo bafise ku mutima kumva z'umutekano wabo amakuru nyine yemeza ko icwa jumwe barongoye umutumba rubimba mu kwezi guheze ryo baryavuye kuvyashikirije mu nama y'umutekano yakozwe aho yakwashikiriza interano z'ukugene bo tuzimiguye abantu bitwaje ibigwanisho imaze iminsi iboneka kuri uwo mutumba inyuma yo gorufu amakuru yemeza ko abandi bashikirije ivyumviro manama yakurikiye bahavuye baronka inyandiko zitagira umukono ibyo bita tract muri mu gifaransa zibatera ubwoba amakuru yemeza kandi yuko abanyagihugu bamwe bamwe basigaye bantirumve ko kumva z'umutekano wabo urongwe igipolisi muri komine ya gisozi OPP Antagahoraho Pacifique avuga ko amaze iminsi badurumbanya umutekano aha gisozi ari abanyeshuri bafise ibigwanisho muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi bafatikanije namwe abanyeshuri baba ngaho nyene igisozi izo komine uko ari zibiri zihana urubibe iyo ndongozi mu gipolisi ivuga kandi ko iyo vyo kongereza abajeje umutekano bisabwa abanyagihugu byo nyene bidafashe kugira ngo amahoro agaruke muri aka karere avuga yuko biboneka yuko abanyagihugu bakingira ikibaba abo bantu bitwaje ibigwanisho asaba ko abanyagihugu bavavanura niyo nyifato bagatanga amakuru nayo kuri abanyagihugu baba bifuza gutanga amakuru bagatinya kubwo umutekano wabo abahamagara kubikora mu ibanga mu kuvunira ugohe abajeje umutekano ico babonye kitagenda neza muri komine gisozi mu ntara ya Mwaro Fidelite ishatse jujya Amerika
arakoze cyane Fidelite ishatse umunyamakuru wacu wari muri iyo ntara ya Mwaro kuri uyu wa gatanu w'icyumweru gishize mu ntara ya Kayanza iri mu majyaruguru y'u Burundi hatangijwe icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'ukuri n'ubwiyunge icyo gikorwa cyatangijwe ku mugaragaro na Perezida Pierre Nkurunziza nubwo iyi komisiyo itangiye abarundi benshi ntibaravuga rumwe ku mikorere yayo nkuko bigaragarira mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na bamwe mu bahanga muri bo harimo Professeur Jean-Baptiste Hajayandi akaba yigisha muri kaminuza ya Jones iri mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Professeur Libera Ntibashira kandi wigisha muri Université Libre de Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi.
Uyu mugwi kuganje uje mu gihe kitaricho mutikubiriki kumuzeye muradi biko iraba mu Burundi abarundi bapfa ku munsi nibeshi cyane ikindi cya kabiri ni uko uno munsi abarundi bashi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu bahunze igihugu. Simona rero uyu mugwi wari utegekanijwe ni na Kordarusha munibuka yuko yasinywe mu haheze imyaka cumi n'itanu. Uyu mugwi wari washizweho bari bawimviriye mu bijanye n'ingorane zari ico gihe. Nivyo umugwi noze turavye itegeko ryarishu ryawushizeho rizoraba ivyabaye kuva mu twikukira gushika itariki zine z'ukwezi kw'icumi na kabiri ibihumbi bibiri n'umunani n'abanihenze. Ni ukuvuga yuko uyo mugwi uje mu gihe kibi kuko simbona uwo mugwi abo bazonywanisha ni kuko ingorane zariho igihe bawushiraho so ziriho uyu munsi.
Moshe nahe Libera, kubona uyo mugwi wagenywe ikawasabwe haraheze imyaka cumi n'itanu ukaba nk'ubu ugiyeho muri iki gihe utangiye gukora muri iki gihe izozo singorane, ntibyo bavuga ko abarundi hariho benshi badashaka kwiyomurwi utahoze ukuri?
Oya nibaza ko abarundi baranyotewe ukuri kuko icisha Burundi uno munsi nukubera ivyaha bidahanwa bagaca bafata ikivunga ngo nibanaka bagize amakosa. Ibyo sivyo, nuko umurundi wese yakoze ikosa yohanwa kufatikiwe. Uyu mugwi rero abarundi nibaza ko atabona nabi mugabo ico shikako uje mu gihe kitari co
igihe mwifuza ko uyu mugwi utangura aho banka ryari
icyihutirwa cyane rwose mu Burundi no guhagarika ubwicanyi. Umugwi woza amahoro ahunze bose bashaka benshi bafise ibyo bagirizwa bakaba batahutse ari mu Burundi. Murazi yuko abanegosi yarusha benshi ari hanze kandi hari ibyo ngira ngo boba bagirizwa. Uyu mugwi rero ujaho abarundi bari Burundi buri mu mahoro abarundi bidegenze hamwe bayaga ukuri ata kunyegezanya.
Abo bari hanze kubera umurwi utanguye canke bahunze ingwara mu Burundi?
Bahunze ingwara mu Burundi.
Ego reka tuje nawe kuri professeur Jean-Baptiste Hajayandi, mweho uyu murwi mubona gute ikiringo ugiye gutangurira ko sico nkuko professeur Libera abivuze?
Nohera kubyerekeye uwo mugwi nyene uko ndawubona jewe naho washigwaho narangyohewe rwose kubera abantu bamwe bari muri wo ndabazi guhera kuri uwo awugaba Musenyeri Jean-Louis Nahimana eka na Bernard Ntahuturi agaba Eglise Anglicane na Didas Kiganahe n'abandi abo bose n'abantu je nibaza uko ari cumi n'umwe naho bose ndabazi n'abantu n'ukuri bashobora gukora akazi gashimishije kandi uko ndabibona jewe nta bantu benshi bavuga ngo uwo mugwi ngo tumeze neza barawitondeye n'ukuri Assemblee Nationale yarawitondeye kandi uribuka ko basabye amazina abantu bose babishoboye hano bagacagura mwaka uwo mugwi je ndawubona neza cyane. Ikindi nacyo ubajije uti uwo mugwi uje harengeranye none urumva mugenzi wanje Libera ntibashira kandi avuga yuko ahubwo bukwiye ahubwo kuzoza hanyuma jewe kubwanje hararengeranye rwose. Imyaka cumi n'itandatu ni myinshi kuva igihe Arusha akoro ya Arusha ashiriyeho iryo iyo ntumbero yuko hazoba uwo mugwi wo kwihweza ibintu nyene byagiye bigenda je mbona neza yuko uwo mugwi wokora ikiringo cy'uko uhera kuri independence mu mirongo itandatu na kabiri ugashikana mu bihumbi bibiri n'umunani icyo kiringo ni cyiza cyane. Ibyabaye inyuma y'ibihumbi bibiri n'umunani gushika n'ubu nabyone birashobora kuzorabwa ukundi gusha ariko ntitwovuga ngo turindirize hararengeranye cyane hakenewe yuko ibintu bija mu buryo hanyuma mu bisanzwe ibi byose biriko biraba izi ngorane zose ziba kuko ibintu bitavuzwe uko byari bitegerezwa kuvugwa kugira ngo icyo bita mu gifaransa impunité ihashwe nicyo gituma ubwo umubona ko abantu bikorera ibyo ibintu by'ibyaha badakurikirana.
Mwavuze Jean Baptiste ko uyu murwi ugizwe n'incabwenge ikaba shinga ntabijunja mbega hari intambamye mu shora kubona abashinga ntabazogira muri cyo gikorwa cyabo.
Intambamye mbona ikomeye niyo nyene yuko hariho abantu badashaka kumugwe bene uwo ujaho. Je nibaza yuko mbere n'ibi bintu by'ingorane tuzaturagira kuva araize imyaka itari mike nuko hari abantu badashaka kuja nduvuge nk'abantu bari mu butegetsi mu 72 bakaba mu butegetsi mu 93 bamwe bamwe muri abo je no kubwira usanga bari imbere n'umuri abo bavuga ngo bari muri opposition hamwe ugasanga bavuga ngo ngwihonyabwoko abo bantu ntibashobora kuvuga yuko umugwi babubona neza babona ko wokora kuko ukoze wokwerekana ibintu bimwe bimwe mu byo bagiyemo hamwe ugasanga rero ntibashaka gukora
emotion ya libera ntibashaka kandi uyu murwi eka abagize uyu murwi hari ikintu mubanegura
abagize uyu murwi Jean Louis Monsieur Jean Louis na muzi ko sikanda muzi neza cyane kikanahe nawe nyine ndamuzi sans collègue nabandi bose bari muri wo benshi ndabazi ariko muribuka yuko kiganahe ari mu banditse ama constitution mu Burundi cyo cyo kuvuga nuko uwashize uwo mugwi president Nkurunziza niwe bari muri uwo mugwi bazokorera muti kubiriki jewe kubwanje iyo banshya muri uwo mugwi bakansaba ko ibikorwa bitangura no munsi naca ntanga imihoho muti kubiri iyo muri famiye abana babiri bashwanye batumvikanye ku bintu byo mu rugo nti abagomba kubashyira hamwe kumvikanisha nibahengera umwana umwe atari hari ngo babumvikanishe ntibikunda icyo ni cyambere icya kabiri uyo mugwi naho uzokora ushaka gushika kuki kumugambi uwo mugwi warukuzuriza barundi kugira barundi byasubire kwizerana ka ikindi ko kwarukugira birike kubanisha barundi wagize ikosa akaryemanga akamugira ikigongwe none bazokwiga ingorane hagati y'abari mu Burundi gusa abo bari hanze bashika hafi 250 ivyo nibara
nawe professeur
ni gihe bagushiriyeho
nawe Jean Baptiste Hajayandi mukanyaga Thomas 30 mbega uyo murwi nkuko libera bivuze uzo gukorera president Pierre Nkurunziza
oya uwo mugwi washizweho n'abaserki abanyagihugu muri Assemblée Nationale na Sénat uwo mugwi ndukorera umukuru w'igihugu yabushize ku mukono gusa ariko byakozwe byose kugira ngo uwo mugubeho byaciye mu bantu baserukira abanyagihugu kumbure ibya politike ntibyari bimeze neza cyane ariko mu mpera z'umwaka wa 2014 aho bawutiraho Assemblée Nationale yari yemewe niyo yabashyizeho abo bantu kuko twabivuze bifashe neza rwose abo 11 barashobora gukora icyo ni nashaka kuvuga ni uko ibyo umushinga ntaye libera ariko aravuga byerekeye ingorane z'ubu hariho ibiriko birakogwa kugira ngo habe kumvikana bona barashizeho n'umukuru wahora ari umukuru wa Tanzania ngo afashe Museveni bafashe kandi ya komisiyo yashyirwaho mu gihugu bose nyine bakore kugira ngo batorere nyishu mu gihugu kuko ingorane ziriho mu gihugu ariko ibi byerekeye ibyabaye kuva 62 gushika mu 2008 ntitworindira ngo bize bigira bwa hanyuma ibyo bintu bitegerezwa gukorwa n'uyu mugwi umeze neza hamukerekana abantu ibyo bakoze abakorewe ibintu ariyo bahambwe n'ingene bushobora gusubiza hamwe abantu bakabahuza naho libera avuga ngo bamwe bari hanze nibaza yuko ibyo biganiro biriko biraba bizotuma abantu bashobora kuzogaruka mu gihugu n'ibyo yipfuza.
Atubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika, Jules Mirioneza.
Haro.
Muri hehe?
Burundi.
Murafise ikibazo, murafise cimbuiro, turiko tuvuga cyane cyane kuri wa murwi ujejwe kunywa n'icha barundi ekanu kure kuyanira.
Icyo fuzo cyanje.
Yego.
Imbere yuko uwo mugwi woza. Nuko bara mahoro hamata abantu atabantu biyicwa. Neho niyo wazubu. Kandi no bizicwa. Nezo kumvikana abari kwabigira ubwo nyene. Ndagira woza gasaka kubyabaye cyatariko birabo.
Urakoze Jules de Cadu hene jambo simvura. Simvura mwiriwe neza. Munafite cyumviro muri hehe?
Turi mu buhungiro.
Mu hehe ugiye ukihe?
Rwanda.
Yego, duga kwijambo munafite cyumviro ikibazo?
Ikene nashaka kuvuga kuruko kuri bavuga. Mbega abageni wo mugwi mbaza abo bagabo. Mbega abageni wo mugwi. Ni bande. Mbega abawugenye barera se.
Ego murakoze simvura professeur Jean Baptiste Hajayanda agiricho abwiye Jules na simvura Jules avuga ko ibiganiro uyo murwe ukoresha ka utohoza kuri mu gihe abantu benshi bahunze bisa nuko atacho bizoshika ko akaba na simvura avuze ko hariho baginye uwo murwe nabo nyine bo bafise ibyaha bibagira duga kwijambo mushika ntahe Jean Baptiste.
Yewe nibaza yuko umwe wese arashobora gushikira icyumviro ciwe nk'abo bashigirije ibyumviro byabo ni ko babyibaza, ariko nibaza nti nk'abantu kuva itandatu na rimwe novuga mbere itandatu na kabiri kwa niho bazohera itandatu na gatanu, itandatu n'icyenda, irindwi na kabiri, mirongo umunani n'umunani, mirongo icyenda na gatatu, mirongo icyenda na gatandatu n'iyindi myaka. Iyo myaka yose barindiriye ko hari cyo kugwa, nabo bantu ni wobabwira ngo bazorindira yuko ngo abantu bahunze muri iyo kuva mu mwaka uheze inyuma mbere yuko uwo mugwi wari washizweho, kuko muribuka uwo mugwi ntiwashizweho izi ngorane turimo zirakomera. Uwo mugwi washizweho mu bihumbi bibiri na cumi na kane.
Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe, najinda kwemereye sinzo siba na rimwe. Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe, najinda kwemereye sinzo siba na rimwe. Ubihe bigoye mubihe byiza,
andika y'umuhanzi w'umurundi Satibi ikaba ariyo dusorejeho amakuru yacu yo kuri yisaha. Twongeye tubararike andi makuru yacu aba isamwe anice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Nshimire injenieri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosaki menyi wadufashije gushyira hamwe aya makuru yo kuri isaha muri studio ya Karindwi hano i Washington DC mwari kumwe nange Edir Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Ciao ciao.